Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu, itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi, muri studio indwi i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, aho tugiye kubashikiriza ikiganiro muri Isanga cerekeye amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri munsi wa gatatu. Abakenyezi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo mu nda, no kuvuga mu bihimba by'irondoka. Akenshi icyo kibazo kiva ku kugira ibyo ibibyimba bita amafibron. Ibyo bibyimba biterwa n'iki? Bofashwa bate? Bivugwa gute? Nibyo tugiye kuganira muri make muri rusange mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Ariko mbere yaho, reka tuganire na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, ari yarusha atubwira ko ibiganiro bihuza abarundi biriko biragenda muri aka kanya. Pierre Claver, uratwumva?
Ego Ryane, ndakumva. Mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe. Watubwira uhereye kure ku byabaye ejo n'ibiko biraba uno munsi, byifashe gute yarusha?
Ejo ku mugoroba, umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yabonanye n'abantu batanu yise ko ari intumwa zikomeye z'imboneza. Abona bo harimo yicaye, harimo abahoze batwara Burundi babiri, Donatien Ndayizeye na Suzette Ntibantunganya, waserukiye intumwa za leta Terence Nayiraja, Agatogwasa, hamwe rero na Ombudsman w'u Burundi Edouard Nduwimana. Uno munsi naho yabonanye n'amashirahamwe yigenga, uruhande rimwe ishyirahamwe Ricom, Parseme n'abakenyezi. Nibyo uruhande rwa nyuma yabonanye nabo uno munsi. Abo rero uno munsi bakaba bagiye bamushyiriye urwandiko rurimwo ibitari bike basaba, nk'uko bakasaba ko icya mbere cyokorwa ari uko umutekano ubanza ukagarukanwa mu Burundi, abatari bake bakaswa ibiganisho kuko bayitunze batabifitiye uruhusha, bakadomora urutoki ku rwaruka rw'imbonerakure, hagatahukanwa impunzi, hanyuma hagashyirwaho inzego zitandukanye zo gukingira abanyepolitike bazo bariko barahunguka, no gufuta arengwa amategeko atari make ngo atubahiriza ubwigenge bw'amashyirahamwe yigenga n'ibindi, bakanasaba amaradiyo yugawe ko yokugurwa, n'iby'ubutunzi ko nabyo byokorwa, hamwe n'uko rero ngo hashyirwaho umugwi utomoye kandi wizwe neza wo gushyira mu ngiro ibyo byose, harimo no gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu ngo yamaze gutotekara.
Inyuma y'iyo nama n'iyo migwi mashyirahamwe, umuhuza asa n'ufise icyizere ko hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo ibyo biganiro birangire, nyuma yahabonaniye n'intumwa za leta y'u Burundi n'uno munsi akabonana n'ayo mashyirahamwe, ubona umuhuza abona ko biriko bigenda bite?
Ibiro by'umuhuza bivuga ko bifise icyizere, ariko ejo mu gatondo umuhuza ya Benjamin Mukapa yari yatangaje yuko ababajwe no kubona ngo iminsi icyenda yose iheze ata rwandiko rufadika bashobora kuba barahurira ko bose, ariko avuga ko afite icyizere ko mu minsi ibiri isigaye hazoba habonetse amasezerano bashobora gutera ko umukono. Ayo masezerano mbere gushika izi saha, ubu ni saa cumi n'imwe nako yarusha muri Tanzania, n'amasezerano akirindiwe ko ashobora kuboneka urwandiko ruyatangurira icyo bita mu Gifaransa cyangwa draft, kugira ngo bayaceke n'amaso bayararanye na meze, hanyuma ashobore kubyosenywa hirya y'ejo.
Urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru, ugume hafi, turaza kongera kukwakura utubwire ibindi byo babiko biraba hiyo iyarusha. Murakoze cyane.
Murakoze nama.
Murisanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Indwi Washington DC atugiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Nkuko twababwiye ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu. Abakenyezi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo munda kuvuga mu bihimba byirondoka. Akenshi ico kibazo kiva ku kugira ico bita amafibrone, ibivyimba byo munda. Ivyo bivyimba bitegwa n'iki? Bofashwa bate? Bivugwa gute? Muri make nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Twatumiye muganga Salvatore Harerimana havurira ku bitaro mu Kamenge, bitaro Roi Khaled. Akaba amaze imyaka 20 avura, akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amagara y'abantu, akaba bimazemo imyaka 15 avyigisha. Twakiriye mutumire wacu muganga Salvatore Harerimana, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane kumbi kaze kuklasi yage ijyanye n'amagara y'abantu.
Murakoze cyane gufata kano kanya mu gihe muba muri ko muravura, turabizi buri munsi, ariko murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe na karyo ku gusigurira abantu no kwigisha abantu kubijanye n'iki kibazo abakenyezi basa n'abahura naco cyane hano mu mahanga. Abatari bake baragira ico kibazo. Ikigo cha Amerika tukiri kuri cyo nyene kigazo, ikigo cha Amerika kijejwe ubushakashatsi n'ubuvuzi bw'ingwara z'ivyaduka icitwa NIH kimenyesha ko ikibazo c'ibivyimba byo munda, ibivyimba byo mu bihimba byirondoka ku bakenyezi n'abigeme kitaramenywa ko vyinshi cyane. Bavuga kandi ko kwikingira canke kuvura burundu ico kibazo navyo nyene ntibiratoregwa inyishu nyayo. Ico kigo NIH nyene kivuga ko bumwe mu bushakashatsi bwakozwe basanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakenyezi b'abazungu kazi bafite imyaka 50 ibice 70% vyabo bamaze guhura n'ico kibazo cyo kugira ivyo bivyimba. Basanze kandi ahubwo 80% by'abakenyezi babirabure nabo nyene bamaze kugira ico kibazo nyuma yaho bakuje imyaka 50. Mubona iki kibazo abakenyezi bakunda kugira cyane cyo kugira ivyo bivyimba nko mu Burundi hoho, mubona byifashe gute? Hari bitegerezwa badufise nawo nyene ngo tumenye uko byifashe.
Murakoze cyane. Nkuko numva maze kugira gushakashaka no kurondera no kuri ibyo ibijanye n'ibivyimba gitereko n'ibintu bishika kenshi birashika kenshi ku bantu b'abapfasoni. Mugabo nkuko muheje kubivuga ushika uno munsi nawe uvuga ngo ibi bintu biva kuri iki kintu none nobyirinda gute? Gushika uno munsi ikimaze kuboneka nuko igihe umuyabaga ataratangura kuja mu butinyanka bijya byo bita gutangura kuja mu butinyanka imbere y'iyo myaka ibyo bintu nta bibaho. Ariko ikindi nacyo kimaze kuboneka nuko igihe umufasoni yashitse mu myaka irenze nkuko irenze imyaka 50 ntaba keje mu butinyanka icari kiyasanzwe nikibandanya gikura. Ni ukuvuga yuko rero hagati y'imyaka yo gutangura kuja mu butinyanka n'ugushika kuri haryama kujya mu butinyanga bihera niho bamaze kubona yuko ibyo bivyimba biboneka. Aricyo gituma twibaza yuko hari ikintu twokwita zijya nkabuzo zituma mufaso nagera mu bigero bita mu Kirundi mu Gifaransa bita hormone bishobora kuba bifise uruhara kugira ngo ibyo bintu bitangure ibyo bivyimba bitangure kuboneka. Aricyo gituma mbere ku myaka guhera ku myaka 25 na 30 no kuvuga umwigeme amaze hafi imyaka 10-15 atangiye kujya mu butinyanka niho kenshi ibyo bintu bitangura kuboneka. Aricyo ari ukuvuga rero yuko ibyo bivyimba hariho ibangabanganwa n'ibyo n'ico gihe no kwita kijya gihe cyo abapasoni bashobora kuja mu bigero bashobora kwibaruka kubera zijya nkabuzo zo mu mubiri bita hormone.
Nonaka
kubyereka ibiharuro navyo ego nibyo mu ibicamari ikibazo cama kihari ari abatangura kwibaza ngo mbega ndabifise cyangwa sindabifise ibyo biharuro bavuga guhera ku hafi 40-50% by'abapasoni baba babifise ariko kenshi nta kimenyetso na kimwe kiboneka nibe araho bishobora kuboneka nk'umuntu agiye ajya muri ekografi afite nk'imbanyi bakaca babona arafite ako kabyimba atarakaza atanamusonga n'umwe kamutera akaba rero n'abandi baba bafise ibibazo byo gusama hanyuma akaza kwivuza yibaza ibyo bibazo byo gusama akaca ahura atarico camuzanye basanze aragafise arico gituma rero abantu benshi barabifite bakabigendana mugabo ntiyagira ikintu na kimwe cy'ikimenyetso kiboneka. Nongaha rero mu Burundi turamaze kubona yuko ibyo bibaho kandi nkuko mwabivuze abantu bo mu babirabure ni byinshi gusumba mu bazungu gamba duti ni kubera iki kenshi murabona ni ibintu by'ibyimba birashobora kugishika ngene umubiri ucurahindagurika harya umuntu agira ati ni nguko nuko gushyira ku munzani akaba ibintu bituma ibintu bita amaseri idahera n'ibindi biguma biyanovuga ni asubira kuba amashashi icyo gihe rero habaye uwo munzani uhengamiye cyane cyane kurabyo bizana amaseri mashasha niho kenshi ibyimba bishya biboneka.
Mwavuze ko abo bakenyezi bashobora kuza umwigimira ashobora kuza abona umukenyezi ashobora kuza ashaka kwibaruka ntibikunde gusama ntibikunde birashobora kuba ari byo bituma bamwe mu bakenyezi badasama
uwovuga ngo nibyo bituma yobabeshe hajya kuvuga ati kimwe guteranya kimwe ni bibiri ariko habonetse kimwe ikindi kicakizana ikindi aho oye ntawo cabifatanye uko mugabo ikimaze kuboneka nuko nkuko nabivuze igihe umufasoni bashobora kuba badashoboye gusama biba bijyanye n'izo nkabuzo nyene zo mu mubiri bijya bita amahormone ashobora kuba atameze neza ni ukuvuga yuko ibintu by'ukurekura turarongora urubuto ku kwezi bishobora kuba bitagenda neza kubera izo nkabuzo nyene z'amahormone yo kuba fasoni kenshi rero hari aho duhura muri icyo gihe yari azanywe no kurondera igituma adasama tugahura ibyo by'inkabuzo hariho ikibazo kuvuga ko bitameze neza tugahura rero n'utwo tubyimba natwo twaciye twiye tuba turi no ku gitereko kenshi rero hari aho uhura hari abo duhora tudukuramo hanyuma agahepfo agasama mugabo biravana naho kaba gatumbereye kubera ku gitereko navuga ko hariho impande nyinshi ariho aho gashobora kuba gatumbereye gashobora kubuza igihe gatumbereye nk'aho abo navuga mu kibanza hojamo nk'inda igihe nk'iyo fibrom itumbereye muri icyo kibanza birashobora gushika ko indi koroka cyangwa ntasama mugabo hakaba n'ibindi rero nyinshi zishobora kuba zitabuza na kimwe tukazibona kubera umupfasoni afite inda icyo gituma atawoteranya ngo mfite fibroma sinsama ngo cyange sisa nicyo cyoba cyambujije gusama
abafite amafibrone barashobora gusama nk'uko bivuze birashoboka ko bashobora gusama akagira imbaraga
yego cyane hari abo tugahora tuzibona kubera ata kimenyetso na kimwe akagimenya kubera afite inda ajya aciye kuza gusuzumisha inda bakamutuma nka ekografi kenshi muri ekografi niho baca babona ko harimo inda akaba n'iyo fibromu kenshi kandi hari n'aho atacibuza yasamye inda ikabandanya hanyuma umufasoni akabyara kenshi ibyo birabana byose
iyo ari nini n'iyo fibromu icyo kibyimba murashobora kukibaga afise iyo mbanyi bikagenda neza akabandanya n'imbanyi akibaruka canke bisabwa yuko mu byihorera gushika naho yibaruka
Ati yivuga ikibazo n'inyishu kubera igihe tubonye icyo kibyimba tamico yaraza hanyuma tukabona hari mwimbanye atatu icyo kibyimba cyabujije yuko asama icyo gihe turareka ibanye gatera imbere hanyigakura hanyuma bivanye kuko naguze uruhande iyo sindromo ayitumbereye araho bishika ikabitumbereye ishobora ku ubuza ko umwana manuka akavuka neza araho rero ashobora kuba ijya bita naki ngize se gabienne kugira ngo icyo cyoba cyabugize kibuze ko umwana avuka akaba rero n'igihe twebwe tugira amaze gusama inda icyo kikibyimba turacyihoza gushyika indi buke kugira ngo yagize dukore ku gitereko ngo haveho nonekara ibindi.
Kino ni kiganiro kijambo abanywanyi bi radio y'u Amerika Dr. Nabo nyine turaza kubaha karyo babaza ikibazo bashikiriza n'ivyiyumviro ariko mbere yaho kandi kabazo na mfise none iki kibazo twavuze ko gihura n'abari mu bihe by'ubutinya nka cane cane twovuga ko ari kibazo twovuga ko ari ingwara twovuga ko biba bigenze gute
aho yewe novuga yuko ubu tumaze kubona ati hariho indwara n'ibyo ari novuga yuko fibromes twoyifata ko ari indwara y'ibibyimba mugabo kandi uko kiba uko bikaba kangana ariho duto duto cyane tupfa ku santimetero nka zibiri akaba namucura n'ibintu ikintu kinini iyo gishobora kuba gifishe nk'ibiro bibiri urumva kirashobora kuba gatoyi kigashobora no kuba kinini ibyo rero uwo uvuga ati ni indwara tubifata ko ari indwara kubera hari aho iyo kibaye kininiya kica gituma nk'ibindi bihimba byo mu nda bigira ikibazo ugahura ibintu amaraso ntatembere neza ugahura kirabujije ingena umuko bisohoka neza ugahura bikeye bikeye iyindi ndwara kubera ubwo bunini bwabyo bwabyo biba bivanye n'ubunini cyane cyane iyo ari binini rero birenza nka santimetero umunani niho cyacyoga kibuye nta wundi muti nta muti w'uko iyo nzu uhari ikiba ibyo by'ukukogwa.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga aho ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu turi kumwe na Dr. Salvatore Harerimana ku bitaro Roi Khaled i Bujumbura mu Burundi ariko aradufasha gusobanukirwa ikibazo c'ibivyimba vyo munda ku bakenyezi cyo bita amafibrone benshi bakunze kwidogera ububabare cyane. Tuje ku murongo twakire duheye akaryo abanywanyi bi radio y'Ijwi rya Amerika nabo nyene bashikiriza ibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Nduwimana urahura komeye Nduwimana.
Yego ndakomeye.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ni icyumviro n'ikibazo. Yone bishyize akamara nk'ibyo bishyimba babivurira mu bitaro byose cyangwa hariho ibitaro babivuriramo. None ubona ibishyimba biterwa n'iki hariho imiti bukura kugira ngo bayimire ngo bikengere ibyo bishyimba ntibisubire kuza ngo tubwira nimba babivurira mu bitaro byose cyangwa hariho hose bakagenda kwivuza nimba babivura mu bitaro byose cyangwa nimba hariho imiti ipfupfa haza bakababwira aho boyigurira kugira ibyo bishyimba ntibize
urakoze cyane Nduwimana. Reka duha karyo muganga Harerimana kwishure muganga kw'ivyo bibazo numva ari nka bitatu ibitari bya byo byose biravura amafibrone ngaho ibijumbura muri make yavuga ati biterwa n'iki mu bamuzi kibitera.
Arakoze cyane uwo muntu abajije ikibazo icyo kibazo kijyanye n'indwara n'ibyo ibyo umuntu wese yifuza kumenya ati mbega biramutse bishikiye ni ukwitura hehe mbega kugira ntibishikire ni ukora iki icyo kibazo kirumvikana cyane nutangura kuvuga yuko ubwa mbere uwo vuga uti duhere ku byo kwikingira kwikingira kwitindira no vuga nti nta kintu na kimwe umuntu yokora bya yitindira kubera urumba n'ibintu bize nkuko nabivuze bishika muri bijya bihe umuyabaga atanguye kujya mu butinya nka kuvuga intabuzo zo mu mubiri nawe ushobora kuzibuzira ko zihaba umuntu ageze mu bigero ni ukuvuga yuko ikintu cyonyine gishoboka igihe nk'umuntu nkuko abivuze ko hari aho bishobora gushika umuntu akababara ashobora kujya kwivuza kugira barabe icyo bagitera ubwo bubabare basanze ari icyo bagaheza bakamenya icyo bakora mugabo nk'uko nabivuze hari n'abatagira ikimenyetso na kimwe yeye rero nk'umuntu atagira ikimenyetso na kimwe nyamwe bashobora kuvuga ati mbega none jewe numva ntagize umusonga nuja kwa muganga gukora iki kenshi hari aho tubwira tuti genda kwa muganga naho uvuga uti mbega hari ibibazo mfite mbwa hakaba n'ibindi umuntu ashobora guca abona bitari bifite ikimenyetso na kimwe biza rero kujya kwivuza umuntu ashobora kwivuza kubera afite umusonga mbwa bakaba nabijya bita kwikingira niho mubwira uti jewe ndagiye kwa muganga turazi ko hari ibindi bashobora gutuma kugira umuntu arondere ibishobora gushika nibyo rero umuntu ashobora kwivuza kare nta kimenyetso yoba afite icyo rero yavuze ati mbega none ku bitaro byose barabivura navuga nti kuvura ibyo bibyimba hageze ku rugero rwo gukogwa ahantu bashobora kuvura naho baba bafite abo baganga barose izo mpamyabushobozi byo gushobora kugira operation kugira ibiryo byo gukora abantu uvuga rero kenshi na baba bagize uburinga bwo kuba bakaruhariwe mu mashuri ni ukuvuga abantu b'abaspecialiste niko nabyita na twebwe urumva tuba tumaze kuba waragize ubuganga bw'amedecine generale hanyuma ukagira rero iyo specialite ukayikubwira uba wamaze kuronka impamyabushobozi iguha uburenganzira bwo gukora ibihanitse nyine kuvuga rero ko ahantu hose hari uwagize aba baganga bavura indwara z'abakenyezi amaze gushika kuri urwo rugero aba ashobora kuvura iyo ndwara kuvuga rero uvuga ku bitaro hose si hose kubera turacyari ku rugero ruke nababarira ariko nk'aha mu Burundi ko tutarenga 2025 urumva rero muri 2025 ntibakwiye mu gihugu cyose mbere benshi ngira ngo bari mu bitaro by'ubujumbura aha rero hari umujinekologe hose aba ashobora kuvura iyo ndwara aho rero sinoca mvuga ngo mbega ni hehe ngira ngo umurwayi arashobora gufata amaya kibega none uyu mujinekologe namutora hehe
yacishijemo kandi ikibazo cerekeye niba iyo bivuwe bisubira kugaruka
icyo kibazo nk'uko mvuga ati nta wuzi igituma biba byaje ni uko ushobora kugenda iriyo operasiyo ugahura hariho icyo kininiya kirenze na santimetero zitandatu 78 mugabo ugahura hariho utundi duto duto cyane udashobora kuca ugakurayo kandi kubera ukadafatika ni ukuvuga yuko bivana n'igihe iyo nkuko nabivuze bitangura kumenyekana hagati y'imyaka 25-30 ni ukuvuga ko bifata umwanya munini kugira bikure kandi iyo rero ugeze kuri kirya gihe cyo guca ubundi gikora tubyita icyaha cyari kigeze n'ikibandanya gikura kubera izo nka buto zitaba zikihari aricyo gituma rero inyuma y'igihe umupfasoni yaciye niyaba yahagafije gafite santimetero zitatu gaca kagumuko mugabo igihe wubwira nka ukamukora by'imyaka 30 hanyuma hakaba hariho duto duto tukihari kubera abagisigaje imyaka irenga 20 kugira ace ikindi kirashobora gukura
murakoze cyane kaduha karyo n'uwitwa Manirakiza wiriwe neza
yiriwe neza
duka ku ijambo
nashaka kubaza muganga
nkuko
yariko arabivuga ati izo timere dushobora kuza gufatira mu bihimba by'irondoka nashaka ndamubaze mbega utangura yumugwaye ubyumva babara canke ubona nyene ibintu bihinduka muri wewe ndane n'ibikene mu bisigore
nk'ibimenyetso vya mbere umuntu atangura kubona
ego
urakoze cyane Manirakiza Dr. Salvatore ibimenyetso umuntu yabimenya gute umukenyezi yabimenya gute ko abifise cyane cyane nk'iyo adafise ubwo bubabare hari kindi
ego murakoze cyane nguko nkwavuga ati ni ingwara mbega ni ingwara ifite ibimenyetso umuntu yomenya hakiri kare cyane ndibi yokora iki yobimenya gute ego mu bisanzwe bavuga ati uko hagati y'aba 50 cyangwa 60 kwijana yabafise izo tukivyimba nta kimenyetso na kimwe baba bafise nta kimenyetso na kimwe iyo rero abo bavuga ni hagati ya 30 na 40 kwijana bashobora kuba bafite ibyo bimenyetso nabo bishobora kuba bivuye ku kimenyetso kubera ubunini bw'icyo kibyimba akabona mu nda hahindutse hari aho baza nk'abantu bakuze bagenda abona mu nda hakuze mugabo atanga afise mugabo nkabona mu nda ni hanini akaba rero nawo n'uwuza kubera agize ubwo bubabare rero kenshi nivuge navuze nti iyo ari kinini iya gituma gishobora kugira gufyonda ibindi bihimba byo mu nda mugahura gifyonze nk'ahantu haca umukoyo utwo twita mayibete biciye bituma agira nk'ibibazo by'uko ababara gusumba bumva rero ubwo bubabare kenshi bwobwo bushika gake bose arico gituma ikimenyetso cabyo nyamukuru umva 60 kujana ata kimenyetso kihari abo bakeyi babigira nabo bashobora kuba baje kubera bababara bafite inda amugahura arafite iyo fibrome cyangwa ugahura naho yagize ibyo bintu yuko mu nda yabonye habaye haniniya cyangwa akumva ikintu iwe wakora ko yikoze mu ku nda akumva yuko ari ikintu kidasanzwe yumva ega kiratembera aho yumva niho baca baje kwivuza icyo tuba tuma muri ekografi niyo icyo gipimo cya mbere kita kitwereka aho iyo fibrome itumbereye n'uko ingana
icyo kibazo cya Manirakiza
badashobora kugira ekografi naho yari kinini cyane na twebwe tubimenyereye bashobora kugira uti naho ata ekografi ndagira ndumva yuko ari icyo kibyimba
icyo kibazo cya Manirakiza kirasanzwe kumenya ibimenyetso ariko kiranahambaye kuba afise amakenga yuko iyo tumeur cyo kivyimba iyo fibrome ishobora gucikamwo kanseri ni kangahe mubona izo fibrome cyane cyane ziba zamaze igihe kirekire zishobora gucika kanseri iyo muri komora bakora mubimenya gute cyane bigenda gute biraba cyane
akoze cyane kuri ico kibazo kubera cyamara ico kigaruka kubera bavuze kivyimba benshi bumva ari kanseri ubwo rujambo urumva n'urujambo ruremereye cyane kandi ruteye n'ubwo ariko kubyerekeye fibrom tuzi yuko 90% kwijana cyangwa 99% kwijana idahindukamo kanseri urumva ni hamwe yari kintu umuntu bavuga ati umuntu ari we wese arashobora kanseri no kuvuga iki ni ukuvuga yuko haba hahindutse ingena na nigeze kuvuga yuko ingena uko umuntu abayeho ariho icyo novuga ingena amaserire aja arahindagurika amwe agasaza ayandi akacavuka ayandi agasaza akavuka uko niko umuntu abayeho urumva rero kanseri ni ukuvuga yuko uko ayo maserire avuka ababaye menshi acavuka ku rugero runiniya cyane gusumba ingene aza arasanze niho rero baca bavuga ati iyo ntuze ababaye ishobora kuvuga ati munzane urahengamye ahantu hamwe aho rero ku byerekeye fibrom naho na byo ntibiza nk'uko bavuze kimere niko haba habaye icyo navuga ubwo rugero uko amaserira buka nuko asaza aba habaye ingero rudahuye mugabo kubyereke fibro tuzi ko ari ibintu bidahindukamo kanseri kenshi mpora mbarira abafashoni ewe nini wabuzi ariki akantu bahora biti ntabyi mu kirundi n'akantu kavyimba ku rukoba akantu kavyimba ku rukoba rero wabuga ngo kazanywe n'iki cyangwa ka kabuye kuki nicyo kimwe niyo nkabyibi ibitumbereye kindi gihimba aricyo gihimba cya iterisi urumva rero kugira ngo uhindukemo kanseri n'ibintu bishoboka n'ibyo umugabo ku rugero ruto cyane ngira ngo rudashikana rimwe ku ijana.
Murakoze cyane Dr. Salvatore Harerimana muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka tumira mate turagaruka murakoze.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri sango uyu munsi cerekeye amagara y'abantu. Abakenyezi benshi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo munda mu bihimba by'irondoka. Araho ibyo bibazo biba bivuye kubivyimba bita amafibrone amatumeur ivyo nivyo tuko turaganira na muganga Salvatore Harerimana avurira ku bitaro byo mu Kamenge Roi Khaled. Muganga, iki kibazo c'amafibrone ibiciro byo kugira ekografi umushinga nashaka ko ariko yimbira ati je umukenyezi wanje arafise ico kibazo cyo kugira ububabare cyane uwo mwigeme arashaka kwibaza ati kumbure ndafise akantu numva ko gashobora kuba ari fibrome ibiciro byifashe gute nangahe kujya kwipimisha.
Ya urumva ibiciro ngaha tuvuze ngaha ibucumbura ni hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 100 y'amarundi ni ukuvuga yuko ibihumbi 10 ni mu bitaro bya leta ngaha mu bitaro by'abigenga kenshi bibashyira
kuranga
y'amafaranga y'amahugu.
Ntitwumvise neza kubiro ku mavuriro y'abigenga ntitwumvise neza igiciro.
Ni ibihumbi 20 by'amafaranga y'amarundi. Yango ni yana amadorari abiringa y'ubururu. Amadorari 10.
Y'amanyamerika.
Bifata mu madorari y'amanyamerika. Mugaba handi uhura ino urumba n'ibiciro by'ukwiporiza ko nawe bisa bisana n'ibyo mu mahanga ngira ngo bafise uburyo bwinshi ngaha basaba bike bike kubera uburyo bukeneye.
None ni kizamini gifate umwanya ungana iki? Icyo kizamini kiba kimeze gute?
Icyo gipimo bita ekografi ni hamwe bavuga ati ino barakunda kuvuga ngo naciye muri televiziyo naciye muri televiziyo barandaba mu nda ni igipimo gifata hagati y'iminota 10 na 20 cyangwa 30 bivana n'igihe hari aho byoroha hakaba naho bigorana kubera iyo byoroshe urumva ni umwanya muto mugabo iyo bigoranye ni ukuvuga yuko yewe ndabona ikintu mugabo simbona neza ukabwira uti nywa amazi kugira ndabe neza aho gitumbereye ugahura birafasha nk'iminota 30 naye handi si umwanya muniniya cyane kandi si igipimo kivuga kibabaza kubera n'akantu batembereza ku ndama bagashobora kuraba ibihimba byo mu nda haba iyo matrice nyene igitereko akaranga nibindi n'umva ecography mabinshi aba ni gitigo baraba namafyigo mugabo numva ni igipimo kiboneka ubu gisigaye kiboneka kandi kidufasha cyane twebwe tujejwe uwo mwuga kugira umuntu ashobore kumenya ati ndabona ko kingana uku ndabona ko uhuye umuntu nomubayane ntiyagire ubwoba cyangwa amubayane mbonye uwo kingana ndi we yageze kuri uru rugero rw'ugukogo hanyuma tukabishyira ku rutonde tugahekwa tukabimufashamo.
Urakoze cyane. Turafise mukenyezi cyangwa umwigemeye ku murongo. Salima, Salima wiriwe neza?
Wiriwe.
Uraho urakomeye?
Yego ndakomeye.
Kibazo kuri fibrone ubu ufise ni nk'iki?
Yego nagira mbaze muganga numvise ko yatubwiye ko ni indwara atama nimwe ubona avant wumva umuntu arayigenda nayo igihe kinini. Hamaga muganga hari abantu babibagwa ubwa mbere bikagaruka none solution ni iyahe? Hari abatabavuga bati kugira ngo ntibibye bigaruke reka bakuremo igitereko ntibibye bigaruke infopotite babahanura iki ntabwo nziyumvira gusa.
Urakoze cyane Salima. Muganga tugakwiye ijambo.
Sinamwumvise neza wasubiriramo ndabazo.
Salima turacyari kumwe?
Yego. Yego turi kumwe. Nariko ndabaza muganga hariho abakenyezi bagwaye indwara bakagenda kwa muganga bakabikurayo bikagaruka nk'uko mubivuze ko bishobora kugaruka bagaca bavuga bati reka rero bakuranyemo n'igitereko nk'iyo muntu ari mu ya myaka yo gukizara si kugira ngo iyi ndwara ntizigaruke bakuremo igitereko mbega nicyo kintu ni cyiza ko umuntu yokigira cyane wowe uhanura iki nk'umuganga?
Murakoze cyane. Urumva nkuko nabivuze iyo cya fibroma bishobora gushika ko ata kimenyetso na kimwe umuntu aba afise. Aho rero tujya muri hamwe bwese mbega umuntu basanze afite fibroma afite imyaka 28 cyangwa 30 nicyo kimwe n'uwo babisanganye afite imyaka 50 aho niho hacaba ikibazo. Kubera ufite imyaka 30 hari aho ntabwo tuba tubonye kenshi baba baje bifuza nko gusama bakaba ariko barateba usanzeho fibroma urumva yifuza gusama nk'icyo cyo kuvuga ngo gutere gukura kw'igitereko urumva kiranazira kiranazira woba ngo kuba ari nk'umuco mutima kandi ari imyaka icyo kibazo kikavugwa mugabo novuga nti ku myaka 45 ashitse hakaba muri icyo gihe naho mu bimenyetso bishobora gushika ariyo nk'abaje mu gutinya nka bakamarayo iminsi myinshi akagira amaraso menshi icyo gihe rero aricyo kimuzanye akaba kubera ibyo kujya mu gutinya nka ntibihere ibyo kumarayo iminsi myinshi gushika naho akama amaraso bakarinda kumwongerereza urumva oye umaze kubona ko icyo cyabiteye aho utubwira uti uwo muti kuri iyo myaka ibyibyara ntibikirimwo umuti woba wo guterura igitereko ibyo birashobora gushika kubera muri iyo myaka y'inyuma ya 50 kenshi ni hamwe umuntu ashobora gusanga n'izindi ndwara zishobora kuza mu nyuma mu myaka 50-60 bijyanye na zirya za kanseri z'abapfasoni ushobora kuvuga uti mbega ubu uno munsi ninakurayo fibroma gusa atabyo kwibaruka bikihari hari aho bishika mukabiyaga n'umurwayi nawe uvuga ko bivuga kuri bose umurwayi kiba cyamuzanye mukamupimuka vuga uti iki twe tubona ko aricyo gikenewe mugabo nawe uvuga ngo mbega umufasoni ko atakibyara none kugira ngo ntagware fibroma bo cyabakura ibitereko cyo cyo kinazi aho bivuga ngo tugire ngo muranye mu
ego
mugabo uhuje akafise ibyo bimenyetso byo guta amaraso menshi hanyuma hanyuma akagira ngo ibyo byo gukama amaraso hanyuma akaba zenze imyaka 45 uca wumva yuko bishobora gushika kuyo kuko gukogwa gukura ibitereko by'imba cyonyine ari naho imishu utaba uyironze kubera ibyo bitereko ayo maraso ava mu gitereko
Ego shishikara salimu. Turakumva.
Ego. Ikindi kibazo muganga yakubwiye ko amahera kugira ngo umuntu bamubage si uburyo buke ku bantu b'Abarundi usanga na mikoro kari cyane. Bega nko muri leta musanzwe mukorera nta mugambo hari guhimiriza abakenyezi baje kwipimisha nko ku buntu nka kujya muvuga muti kwipimisha umugera wa sidani ku buntu n'ibyo bintu bikajya mu byopimwa ku buntu kugira ngo murokore ubuzima bw'abakenyezi benshi basize ingorane bagenda n'abatanabyizi.
Ego urumva guhimiriza kuja kwa muganga ibyo twebwe birimwo mu kazi kibi agi kintu kitubabaza kenshi nigihe uhuye umuntu wari gushobora kumubona hakiri kare ukagira n'icyo umufashije amukabona yaratevye atatugishobora kumufasha haba ngaha cyangwa ahandi atakigishoboka. Urumva ibyo byo guhimiriza kwivuza ibyo nyine tugira tuti muri kugira umuntu yikingira indwara itagira ikimenyetso na kimwe nuko ashika kwa muganga hanyuma bakamubwira hariho ibintu twavuga ati nka bijya byo kwipimisha asida nibyo nta kimenyetso na kimwe utipimishije ntibimenya ibyo byo kwipimisha bya diyabete utayipimishije ntibimenya ibyo by'indwara y'umuvuduko w'umutima utagiye kwa muganga bafate iyo tension ntibimenya nibyo rero mu bisanzwe indwara yose itagira ikimenyetso na kimwe ushika kwa muganga hanyuma bakahemba bakamenya ati iyo ekografi irakenewe mu bintu dutuma hanyuma umuntu rero icyo abonye imbere agahemba agatanga intumbero kuvuga yuko ishekeza ryo kuvuga ngo abafasoni bose barengeje imyaka 30 nibace muri ekografi arahuhura biciye bifatiye indi ntumbero kubera muri abo bose baciyemo ego barashobora kubona yuko 50% babifise mugabo ugahura bakeneye ko bategerezwa gukobwa ugahura nka batanu cyangwa 10% ugatuhura rero abo bose ibyo twakwita kivunga ibikenewe ko haca hakurikirwa ingingo bibaye bike nicyo gituma iryo sekeza kenshi bitabaye ibyo navuga ati bijya bya sante publique ubu iryo sekeza ritagira akarusho kanini.
Murakoze cyane muganga. Tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi bishwe rya Amerika. Twakire Fidel wiriwe.
Wiriwe.
Amahoro neza.
Amahoro ndabaramukije.
Kibazo cyangwa icyumviye.
Ego nagiye mbaze muganga. Byo babitika bakabivura ku buntu cyangwa aya mahera babatoza ko numva ekografi bagirita ku mahera. Nagiye ndamwibareze niba atari banga ari ikigira inyeze na cy'amahera baba bagirikije kibyinde.
Gukibaga?
Je bitubwira amahera y'abagibagira. Ama ndakomeza na kandi kabazo iyo bishitse nk'umudama akakirengagiza yarazimeza akakirwaye. Uretse ubabare yumva. Ubare izindi ngaruka mbi Imana yo bagiye. Urakoze.
Urakoze cyane Fidel. Ego muganga Salvator.
Urakoze cyane. Uramana hajya kuvuga ati bega igiciro nangahe ibintu byo kwa muganga cyane cyane ibijyanwa no gukogwa harya nta giciro kanoni kiba kihari. Urashobora kugenda ugiye kugira operasiyo wari uzi ko ari imara iminota 30 hanyuma ukacumara amasaha 3 kubera uko wabyibaza atari kubisanga. Aho rero uko uteba niko navuga ijya miti y'ugusinziriza ikiguma yongerwa ko kugira ngo ijya miti y'ugusimbisha ntababare ariko arakogwa ugahura mwari mwagiye kwivuza kimwe ugahura igiciro si kimwe. Icyo ni cya mbere gituma kenshi ibintu by'ibyo byo gukogwa bihindagurika. Mugabo nawe uvuga ngo ni ibanga ry'ibiciro ni ukuri noba mbese nk'ubu wegiye mvuga ngo ni jyewe ndazi igiciro dukorera ko tuvuga ngo ngo ntabanga fise ntabanga y'ibiciro fise nuko igihe twebwe tubashize kuri rutonde rw'abakobwa tukabakora hanyuma tukabagura babukeye bukeye bwaho bukeye bwaho hagaragara ku munsi w'ugutaha umunsi w'ugutaha akenshi ntaza kuzaba twebwe kuvuga yuko igiciro kenshi hari aho tutakimenya ibyo kandi ndabivuze ndabikoye ku mutima sinavuga nti ni ukubwira mbishire iki n'iki muganga hari aho bagira ati nk'uko ibitaro nkorera ko bagira ati uwinjiye agira ajya gukogwa bamusaba bimwe bita kosiyo y'ibihumbi ijana na mirongo itanu iyo kosiyo y'ibihumbi ijana na mirongo itanu iyo binyarutse hari aho bamusubiza iyo bitebye hari aho yongera ko niho nuvuga ati icyo cyoco ndazi yuko kubera ntibivugwa ku buntu si ibintu ibyo nuvuga ati ni umurwayi agira ati rewe hageze ko dushyira kuri ku rutonde rw'abakogwa ni bya bintu bya operasiyo tutarinda na twebwe tutabishyiramo bimwe bita irujanse umuntu agenda akiyumvira hanyuma akagaruka mugafata porogaramu y'ubukogwa iyo rero kosiyo niyo niho tuyimenyera kuba hariho ajya atayizanye ashobora gusiba hanyuma akayeba akayirondera urumva rero kosiyo rero ntawe uvuga ngo nicyo giciye iyo binyarutse hari aho bamusubiza iyo rero ebye naho ugahura rungeko hanyuma ikindi natumva dutsindega uwo bimenya ntihagire icyo akora ingaruka nini ni ukuri ego hari uwimenya akaca agira ubwoba mbega none yewe iki kintu ko nahenda kizi ingaruka zizoba ni izihe niho tuvuga tuti nta irujanse n'imwe irimo biravana n'imyaka ukivuza gusama n'ubundi cyangwa naho akaba afite igituma cyamuzanye birya navuze ati aruhuza kubera ububabare kubera ubunini byatumye ibindi bihimba bibabara cyangwa naho akaza kubera ibyo byo kujya mu butinya kandi bihere ubwo bakaza kubera rwayi ajya kuza bakabona ikintu n'uwuje kubera afite ikimenyetso hajya abaganga ntitubifata cyo kimwe aricyo bituma rero nta ngaruka ibana nicyo nk'uko navuze barayibana imyaka myinshi bakabibona ayimaranye imyaka itanu itandatu cyangwa icumi akaba ariyo bimenyekana numva nta kitagihinduka kuko nyine kubera bimenyekana ariko iyo rero bimaze kugira ibimenyetso bimutumaza aho hoye niho cyangwa se nawo ureba ngo ubandanye kubera aba yafite ikimuzanye
urakoze cyane muganga tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Kwizera Kwizera urakomeye
yego ndakomeye
ni byiza cyane Kwizera duga ku ijambo
nashaka ndabaza ikibazo kijyanye n'iyo ndwara ikunda gufata abakenyezi usanga bababara mu zimba by'irondoka
yego
muratwumva
turabumva bandana
iminsi yose yamitegwa n'ibyo bizimba cyangwa nta yindi ngorane bishobora kuvako
uko kubabara katubaze muganga muganga akenshi amafibrone
ikibazo nacumbije
ikibazo
nacumbije muganga mbwira ngo kuva ikiganiro gitangura ntitwavuze ko ari kubabara mu bihimba by'irondoka umuntu ashobora kubabara mu nda muganga kubabara mu bihimba by'irondoka hari aho biba bifite izindi mvo ataho bisa bisana n'icyo kibyimba cyo mu nda kubera avoka icyo kibyimba ni cyo ku gitereko yego igitereko birimo mu bihimba by'irondoka byo mu nda mugabo igihimba cy'irondoka cyo ni ukuvuga gitsina ntaho biba bihuye n'icyo kibyimba aho woye ababara ni kujya kwa muganga kugira ngo barondere izindi ngo ntibabishyire
hari izindi ngorane akenshi abakenyezi abagiye bahura nazo zibatuma bababara mu bimba vyirondoka uretse ayo fibrone canke ko kuja mu butinya nka bisanzwe
birashika ndashobora kubabara kubera ama infection cyo no kuvuga bijyaza ama infection vaginal ndashobora kutuma babara kandi ho bitatabita bisana na fibrone uko twavuze 60 ku ijana nta kimenyetso na kimwe fibrone ubu ufite fibrone babafite.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku murongo twakire Kwizera. Kwizera urahura komeye.
Yego murakoze. Yego nafite ikindi kibazo. None birashika izo fibrome zigakira canke sinzi umuntu bamutera ibyo miti batera kwa muganga bita amakaruma bikarangirira hiyo bikacikanye.
Subiramo
abibaga bakabimukuramo.
Barabaga bakabimukuramo. Ikindi kibazo ubajije niba bashobora kumutera umuti ubitu
bikabigakira cyane bwo ari mu bwoko bw'amakanseri amwe adakira.
Muganga yari yavuze ko atari amakanseri, ariko muganga hari uburyo murumva canke murabona aho umuntu afashwa rimwe ntibigaruke burundu?
Urumva ibyo hoye icyo kibazo ndacumva. Igihe ari umuntu aje kubera ububabare imbere y'uko ibyo by'ugukorwa biba umuti w'ububabare barawutera kugira bajya bagira ububabare mugabo nk'uko nabivuze nta muti w'ukiyoza uhari, nta muti w'ukuyoza fibrome uhari. Igihe bikikaranye negative santimetero 8 ni ukuvuga yuko operasiyo yonyine ari ibikenewe. Ngaba igihe aje kubera ububabare butewe na n'icyo kibyimba mu kurindira yuko akorwa baramuha umuti w'ububabare.
Murakoze cyane muganga. Nkuko
ibyo yisa amakaruma ngira ngo ni umuti w'ububabare.
Kalma ndakeka ari byo gukalma ububabare. Muganga wavuze kuri ico nyene, wavuze ko muri bake mu gihugu muri nka 25 bafise ubwo bumenyi n'ubwo mwageze ubwo bushaka ubwo bumenyi bwo kugira ngo muvure ingwara nk'izi mu gihugu. Hagati abakenyezi ni benshi, abageme bashobora kuba bahura n'iki kibazo. Bobo murumva imfungurwa canke ikindi kintu baba bakora kugira ngo ubwo bubabare bugende canke kumbure n'izo fibrome ziyonge, hari byo murumva?
Sino na byo no menya kubera intacigwa kiraba kugira sabe urugero biriko mu bantu bose. Turabira muri bibi by'amaroshe aba yarabaye nyene bakavuga ati hagati ya 50 na 60 ku ijana abafaso ni bose bashobora kuba baragize iyo fibrome mugabo bitanganye urugero ari utubari duto duto. Hanyuma akenshi ugahura ibintu bidafite urugero runiniya cyane mugabo avuga ati hagati mu gihugu bishobora kuba bihari mugabo iyo hashyitse ko hagira iby'ububabare barabatukabakora babuye ruguru mugabo na ari hamwe hariho ibibyo y'ukurya baragira ntuvuga abantu bajya barajya baraduga kugira ngo bashobore gusanga abantu bagufi. Nuko kenshi ikintu gishobora kubyibaza mugabo utayobotse cya ekografi udashobora kutumenya reka itumbereye hehe mugabo nibaza yuko bishobora kuba bihari no muri hagati mu gihugu hanyuma nkuko nabivuze ubundi barashobora kubana yagira icyo kimugira.
Hari aho none
yagiye uca bifata ngo ni indwara ngo ntibayimenya ngo ejo mu gatondo cimbitana kandi baba bamaranye imyaka irenga 10.
Hari aho murumva birahitana umukenyezi ushobora kuba yaragize ububabare burengeje canke ushobora kuba yaragwaye kugeraho bimuhitana ubuzima?
Oya fibrome ni uvuga ntiyica nk'uko kenshi umuntu araronga umwanya ukwivuza oya no fibromo yo nyene igihe ngoyo wagwaye agira aja mu butinya nka nta nibuhere urumva ukama maraso cyo ukama maraso birashobora guhitana umuntu mugabo nayo ari fibromo yo nyene idabaye nini ya cyane ngitume abantu ibintu by'amaraso badatembera neza ugahura amaguru aciye abyimba imitsi ishobora kugira ingaruka mugabo urumva ishobora kuba izo ni complications zishobora gushika mugabo iyo fibromo yo nyene nawo uvuga ko ari indwara yica mugabo ama complications ipfa ko arashobora gutuma umuntu igihe atavuwe ashize kuri iyo kuri urwo rugero bishobora kubita
biraruhura n'umutima kumva mwavuze ko akenshi n'amafibrone ntanavamwo na kanseri birahumuriza kuko
nawe ntavamo kanseri
ku rugero rugera ku
biraruhura twama twabivuze kubera benshi bacyo bamazaca bibaza ngo kwa ko ikibyimba none ni muganga ni kanseri
murakoze cyane reka twakire n'uwitwa Freddy umunywanyi wa nyuma mbere ko turangiza ikiganiro Freddy uratwumva amahoro neza
amahoro
amahoro ego Freddy turakumva amahoro neza
mahoro bashaka mbaze muganga
ego turakumva edi baze kibazo turiko turaganira ku byerekeye ama fibrom kora twumva neza
nashaka mbaze muganga ayerekeye ze ama fibrom mbega ama fibrom tangura kuyabona ngura kuyabona eske ikiri igifite hagati y'imyaka ingahe ni ushika kuyinda
yatubwiye ko ari kuva ku myaka nko kuva nka batanguye ubutinya nka
hagati ya 2050 na 2030 hagati ya 2030 birashobora kuboneka mugabo kenshi hagati ya 2030 na 2050 niko bavuga yuko kenshi ariho tubona amafibrom hagati y'imyaka 2030 na 2050 yuko abantu benshi bashobora kuba bayafite urumva ni muri icyo gihe umufasoni aba amaze kubyara cyanke naho iyo yatebye gusa yatebye kubyara hagati ya 2030 na 2040 niho kenshi abafasoni batangura kugira amakenga batangura kugira amakenga
urakoze cyane
nagoma baze igihe umudamu ashobora kubona ko ateze kubyara ubwo nyine muri we ashobora guca yiyumvamo ko ari amafibroni bishobora gushika ugasanga niko nyine hari imwe kutaza cyangwa indi nyine mu bisiguri
reka muganga kuri icyo kibazo nyine cya Fred cyo tubandanye turangiriza ku mpanuro n'ibindi byumviro ufise turangiza ikiganiro dusigaje iminota ibiri murakoze cyane
ego oya uwo cyafata ngo umufasoni atebye gusama ngo ni fibrom yoba yihenze gose kubera hajya bavuga ko kubyara ari babiri urumva hariho uruhande rw'umugore hariho uruhande rw'umugabo cyangwa impande bashobora kuba basangiye urumva rero fibrom siyo yonyine yotumwa umuryango utaronka ikibondo urumva umuntu atebye gusama araheva akaronda akajya kwivuza nibyo hanyuma bakaronda tukarondera igituma bitarakunda kandi dukunda kuvuga yuko umuntu afite ikibazo cyo gusama nta kamaro ko kuza ari wenyine kubera habyara babiri ategereza ko n'umuryango uba ubikeneye aricyo gituma haba ikibazo cyo kwibaruka kuronga ikibondo tuba dukunda yuko tubonana n'umuryango
wose
nabyo izindi mpanuro twatanga ni uko kujya kwa muganga ufite akantu kose gatuma akiye byoba byiza kugira ngo igihari cyose kimenyekane.
Urakoze cyane muganga Salvatore Harerimana kuri Rakarede ibujumbura mu Burundi ku mpanuro n'inyigisho uduhaye. Turashimiye n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga ndabakengurukiye.